Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Nacho tugifise ahaturagaragara abaza baraja gutora imivyimba bakwega ni warazi kuduharagiye ari imwe twese twarumwe ubu nta uzohemba urundi.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu ntara ya Bubanza havuga ku kibazo cy'inzara ibugarije. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazizagezaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Turi mu Burundi, umunyamabanga nshingwa bisata by'imbonera kure abakenyerera rugamba n'abahumure b'umugambwe CNDD-FDD harasaba amasengesho hadasanzwe ku muryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch kugira ngo uhinduke. Sylvestre Ndayizeye urongoye ibyo bisata muri CNDD yabivuze nyuma y'icyegeranyo cya Human Rights Watch iherutse gusohora cyashinjaga imbonera kuri guhohotera agateka kazina muntu mu Burundi. Yabivugiye mu ntara ya Kirundo, mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ukora muri iyo ntara yaduteguriye inkuru.
Kuri uwa gatandatu abaserukira abandi mu mbonera kure bakenyera rugamba n'abahumure b'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Kirundo bateraniye ku mutumba warenga muri komine ya Busoni. Bari baramutse bakira Sylvestre Ndayizeye arongoye ivyo bisata mu mugambwe uri ku butegetsi. Sylvestre Ndayizeye yararamutse ahanini agendera imbonera kure. Ubwo rugendo yarugize inyuma ya Human Rights Watch, ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risohoreye icegeranyo cagiriza imbonera kure kugira uruhara mu ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi. Aho ibintu bigeze, Sylvestre Ndayizeye avuga ko Human Rights Watch ikwiye gusengerwa kugira ihinduke, acagira ko atanguza iryo sengesho mu gacerere.
Hariho umuntu yama yipfuza ko twobumubera umwanzi, ariko jewe nk'indongozi yanyu naravyanze, ngomba yuko twomusengera iminsi yose, agarura agatima ave kwizima atuyage neza. Nawe si uyundi, ni umuntu yitwa Human Rights Watch. Uyo muntu sinzi icyo turonderako twebwe imbonerakure, ariko nagomba munkundire muhaguruke tumwunamire iminota nk'ibiri tumusengere tumwipuriza amahoro no kugarukana agatima k'ubuntu. Murakoze cyane.
Sylvestre Ndayizeye yagarutse cyane kubwira imboneragure zagize mu guhagararira amahoro n'umutekano w'igihugu, agaruka no kuvyashikiye abo avuga ko bashatse kubungabanya niko guha ihani igihugu cy'u Rwanda.
Arahirahira dukuri kandi tubamuhaye gasopo araraba u Rwanda ntaraba Burundi. Burundi rwankuru nziza. Nitwashatse kwerekana abagumya banga bose, twashatse kwerekana imboneragure abazivuga batazizi bazibone. Nagomba saba abanyamakuru bazimurike neza baze kuzerekana ko zibaho kandi ko zishiririye kandi zizama kuko zamyeho ziriho zizamaho kazokwamaho kandi uzozitega zizomusongako.
Umunyamabanga mpuza bisata by'imbonerakure abakenyera rugamba n'abahumure mu mugambwe CNDD-FDD asaba imbonerakure kwijukira ibikorwa by'iterambere. Yari yagendanye na Colonel Imanirambona Anastase yagejwe kwigisha akarangamutima ko mugambwe no gukundisha igihugu n'umugambwe. Yongeye kwizeza abari bitavye ikoraniro ko Uburundi buzobandanya kubaho naho imfashanyo z'abanyamahanga zitoza.
Ikindi nagomanda baremeshe yuko naho izo mfashanyo zitazoboneka tumaze kubona twebwe nk'indongozi na cyane cyane mugambwe wacu CNDD-FDD ko tuzobaho naho izo mfashanyo zitoza gushika Yezu Kristo agarutse. Icyo twagomba tubasabe bagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure, umwe wese tumuhamagarira gukura amaboko mu mpuzu kuko twaratahuye umwansi wacu subumiregi gusa, umwansi wacu saba koroni saba nyaburaya ehimbewe, umwansi wacu twaratahuye n'ubukene
uwo aherutse gusezera igisirikare cy'u Burundi imbere yo kuja mu nzego nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Kirundo mu gihe izuba n'inzara bibandanya kuvugwa muri yo ntara Colonel Anastase yemereye abanyakirundo ko bagiye kwigishwa ingene bazobandanye kubaho haba ku ruzuba canke imvurigo
nagoma nabamenyeshe yuko twebwe nk'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi SNZFDD yuko twafashe ingamba zikwiye kugira ngo tugwanye kandi twongere dufashe abenegihugu bo mu ntara ya Kirundo yafashwe n'uruzuba ndabaremesheje rero yuko mu minsi za tuzobigisha ubundi buhinga bwo kubaho naho uruzuba gokwaka naho imvura yogwa ntihagira umuntu n'umwe ava mu Kirundo asubira guhunga canke se ngo yicwe n'inzara
mu gusozera ijambo ryiwe Sylvestre Ndayizeye ahagarariye imbonerakure za SNDFDD mu Burundi yasavye imbonerakure kubana neza nabo mu yindi migambwe yagabishije imbonerakure zizitwara nabi ko zizohanwa ku gatwe kazo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco turagushimiye cyane kuri iyi nkuru turava mu Kirundo rero mu kanya tujya mu ntara ya Bubanza tubanze twibutsa abatwumva ariko ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
uruhagarara
urahumiwe bega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru musereko nanje nkabo murengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abantu barenga 10 mu ntara ya Bubanza bimaze kumenyekana ko bahitanwe n'inzara kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize wa 2016 muri abo harimo abana 4 bapfuye muri uku kwezi kwa mbere umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Diane Donce afite inkuru irambuye
Abanyagihugu bariko baricwa n'inzara muri kinogeye kuruta abandi baba muri site ya Muyange ya mbere iri muri komine Gihanga hamwe no muri site ya Muyange ya kabiri iri muri komine Bubanza abariko barapfa ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abariko barasaza abana bo muri ayo masite bavyimvye inda hamwe n'amatama bigaragara ko bataronka ivyo bafungura eka nabakuze niko kuko Beshi muri bo bavyimvye birenge muri abo bakuze harabo twagerageje kuyaga ariko biranka ko bavuga kuko bariko barajugumira kubera inzara kandi bakavugana marira uyu numwe mu bakenyezi bafise abantu 8 dusanze yicaye mu nzu ariko arajugumira avuga ko amazi iminsi 3 adafungura tumubajije igituma afise marira mu maso yatwishuye ati
ukaramba nta mahoro mfise
uyabujijwe nike
mu buzima mbatari heza
Si heza gute.
Inzara yatuma muzima hapfuna kurika si heza.
Uvuze ngo uri mubanye wiwe.
Nitwa bukuru hirahariye.
Uvuze ngo ababajwe niki?
Ababajwe no kubera inzara. Amazi imisi adafungura kandi nabo bana kugira bafungure n'ingorane. Ababanye nibo bahora batora duke bakamuzanira. Twese twagezeho bihera. Imirima twagiye cyose yumye. Yumye imirima ntacu tugifise. Aha turagaragara. Abaza baraza gutora imivyimba bakwega n'uwarazi guduharage yari imye twese twarumye ubu nta uzohemba urundi
iruhande yaba harabandi baryamye mu mazu kubera basinzikajwe n'ingwara bavuga ko zoba ziva ku kubura ibyo bafungura iteriteka Selevana nawe ne tumusanza hari ku musego hamwe n'abana biwe babiri
nkubura abonaje ngo ajeje abana babiri maze amezi abiri singira icyonjya umugabo arakenye ahubwo mwari mukuye kwikubita gashi mukara abintara ya Gihanga turago tubayeho nabi turagwara ntitugira ikintu twifashishe mwari mukuye kutugarukira mukatugira icyo mwobona leta y'u Burundi katushika ku mukuru w'igihugu ntatwibagire ku munsi bagenda kumaze ikwituro zibiri zitatu hari habicwa n'inzara hari hababurikira aba n'umuntu akafaka munukira munzu
uku kubura ibyo bafungura muri aba banyagihugu kubatera ubukene no mu bindi byose bakenera aha ni mu gihe bavuga ko n'umuntu apfuye muri bo babomora imijyango y'amazu babamwo kugira ngo bakoremwo amasandugu babafubamwo na Imana Everine numwe sigaba munzi tagira umujyango numwe
imijyange mwa twahembya ko abantu twatwabuje iyindi nancangira ku mujyango kuganduka sanga bayitwaye
muri site ya Muyange ya kabiri naho abanyagihugu baho bahaye bikora ku mabati asakaye amazu babamwo ubu barongoye muri iyo site bagamunda Joasha avuga ko bagerageza kubatesha
barasambura kugira bagurishe mwe tumaze imizi to turababwira tuti nyabona ntimugurishe kuko naho mugurisha ntimukira ejo imvura ni yaramukikuye muca mubura aho mukika umusaye
buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo arashimira abamaze kugira icyo bakoze kuri abo banyagihugu ariko kandi agatera kamo amashyirahamwe atandukanye kugira inguvu bakagarukira kuri abo banyagihugu
nico dusaba abatware abategetsi bose nico dusaba n'amashyirahamwe mpuza makungu yaba amashyirahamwe ya Croix Rouge makuru amashyirahamwe ya Seyse ishyirahamwe ya PAM ishyirahamwe ryose ryumva yuko mu ntumbero yaryo harimwo guseruka ku bago tugasaba amashyirahamwe yose yaba ayo mu gihugu hagati mato mato yaba iyo mpuza makungu ko yotabaranya agashika kuri abo bene gihugu bigihanga kuko cyukuri baragowe kandi bugarijwe inzara nyinshi
kuva mu kwezi kwa 10 kuyu mwaka uheze abantu bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye biturutse ku nzara ngahi bubanza buramatari w'intara ya Bubanza amenyesha kandi ko igitigiri cy'imijyango isinzikajwe n'inzara bamaze guharura mu kiyaya cimbo igera ku 3000 mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Nshuti rero murararitswe n'urwo rubyiruko muri icyo kiganiro ejo mu mashuri kuri radio yanyu ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira
Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umukuru w'umugambwe Radeu numwe mu batanguje umugambwe Sanafrodeu yahoze ari umushinga mateka yarabaye n'umushikiranganji w'urimi n'ubworozi numwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kwerekana amahoro via Arusha uno munsi arongoye Radeu akaba arongoye n'ishyirahamwe Gikawa ariyo afike mu mfunyo y'ururimi kwa Kifaransa Jean de Dieu Mutabazi n'umunyabujumbura ariko kandi n'umunyagishubi abatamuzi cyane cyo mutabazi twovuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nibyo jewe nitwa Jean de Dieu mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga nyagwaga wa siboni wa ruvubitse rwa semuntu jewe rero navutse mu gihumbi kimwe majyana 1965 ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navuke ngahe Bujumbura mugabo bakuru banje ndiho kubgayo Josephine na Bigirimana Jafet bobo bari bavukiye ruguru
none radebu umwovuga ko ari umugambo utavuga rumwe na Sende Defte
naho tudasangiye umugambo ibyiyumviro bitari bike turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko n'ama programme ntundi no vuga mu byerekeye nk'ubutunzi imibano hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hari byinshi duhuriye ko
tubyengere bagiye gushinga rero kopa kandi ari urunani rwari rugamije gutsinda Sene Defte kandi hari byo muhuriza ko
urumva twe muri radio twaravuze tuti Sene Defte irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hari n'indi migambwe nka FNL aba bo kwagwasa ne nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na Jaipur n'abandi rero kugira ngo dukomere tujye mu matora no vuga icyo twakwita Union for la Force
mutubugire babiri
tuti reka rero imigambwe mito mito tuje hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike yiyonkoye ikomuka kuri Gahuturemi ariyo ntuzeza hariyo imigambwe ikomuka kuri Gahuturemi za Florina hakaba n'iyindi ikomoka no vuga yuko imigambwe y'abaganwa PPMP tuca duhitana n'iyindi turakwiye n'iyindi migambwe twari kumwe yari imigambwe yaba abacumi hariho na KZFTD na RPB twahorana ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene twokwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hari abantu tubona yuko badashaka amatora amajwi yabo tuzohava tuyaronka hama rero
mwiyumvira ko mwotsinda Sene Defte
twebwe twari twabiharuye twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba bakabiri kuri Sene Defte twarabona yuko izo dutsinda twarabona ko tutazocana mugabo tuti hariyo abatadoje mu matora kandi reka tuje hamwe hanyuma rero turabe ingene tworonka amajwi
mwago mumugire buzera bwirire
kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkuru nziza ngo nta burenganzira afise bwo kwitoza twebwe twabwiye ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matora hama rero baca baranga twicwa tubibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu bakadufatira ibihano hama rero baba abo ba minani n'abandi bakaca batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bakaja mu bintu no vuga yuko byo gushaka kugwana mugaba bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi n'abandi no vuga yuko uyu munsi tukovuga yuko ejo ari heza naho abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko byiri na kabiri n'izankoro z'abahima umunsi bakaba ari kumwe nabo ba minani bahenze uyu munsi cyo basigaye gusabaza barakora uyu munsi n'ukuza barica kamwe
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'Arusha mwa amasezerano bakareka ngo bati nta muntu arekuriwe kuzoba mu president w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje
Jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'Arusha
bavuga yuko umukuru w'igihugu yitoregwa nabene igihugu nkuru nziza rero yitorewe nabene
igihugu kandi bugira mutatowe n'abashinga amateka ntabatowe n'abanyagihugu
oya twari twavuga ati iyo ni yindi manda irukwayo
idaharugwa muri
zo kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cha trishiri twovuga ko ari Frodeo yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko ntuzeye ibwirizwa shingiro ryaciye mu namashinga amateka kandi twari twateguye imyanya ko ariwe azoba perezida ko Sene Defte tuzoyitsinda mu 2005 buja minani akano yari ya hinyitemu yari yiteguye yuko tuzo mutoza kwa mukuru w'igihugu kuva mu 2025 gushika mu 2020 manda zitatu nico gituma ibwizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari yagahinyitse
izo manda rero mukemugira muti inkuru nziza niba kwiye gucaca cyake
oye urumva ikoti twari twateguriye
minani ice yambagwa na nkuru
nziza yaciye yambagwa na nkuru nziza burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ari we
kaga kagobora njya mwari mwarishizemo
twari twari twakabikiye
minani
mugabo urumva ntakundi nta mugisha yaronse
inani zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka ya nk'amatora ziherana n'amatora ubukopa nta ikiriho
kopa nta ikiriho mugabo icyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe n'ubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga rumwe tusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'iyindi migambwe ivuga ati twebwe tudosubira tugarukane ikindi cyiyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko Saint David ifise abanywanyi benshi mu gihugu
ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable Jean de Mutabazi uno munsi aramutswa arifike hakaba hari abandi bakuru b'imigambi yari muri kopa uno munsi atakintu baronse
umuntu atararonka ico novuga decree ni umugambi umwe gusa wa PMP n'ahandi abahora bakora
muri kopa
mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise decree baradigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hari abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero na insane ndu muyobozi mukuru mu kigazi
OHP
nabandanije baranyungiye na ntunguruje igisata mva mu rumonge
kigaduza mu ikawa
nza nga nagarutse aho nahora kera nari hose ibu nagarutse aho nahora no kuvuga naronse decree cyo kimwe nabagenzi oya pempe
ewe mukuru wo mugambwe we ntarongi
urumva niwe novuga yuko niwashigaje kuronka decree mugabo urazi yuko ama decree burya aronka abantu bake nkumbure baracyiheza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi mu byukuri uravye byo wize uri umufundi w'indimo kubera iki uva mu gisata cy'ubufundi ukaza kujya mu bya politiki
oya novuga yuko ndabifatanye
none uyo politiki yibandira mu iki ubufundi bwa ariko gutunga
jewe nakubwiye Jerome jewe nakuze ndi imfuvi kandi nabaye imfuvi nkiri muto sinari jenyine icyahitanye data nicyo cyahitanye na data bukwe nicyo cyahitanye n'abantu benshi nicyo cyahitanye mutama wa president de la republique nkuru nziza nicyo cyahitanye abantu benshi 2025 2023 gushika kuri ndadaye nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka aicyo gituma politike no kuyikora kugira ngo turabe kwa abana bacu boheza bakadogumana ababyeyi babo bakadohitanwa nugwa karago mugabo ntibagandagwe nkuko vyagenze ku bavyeyi bacu
ikawa yahoze mu bitegwa njye bukamazi byingiza amafaranga y'agaciro u Burundi Mutabazi warongoye wosibu no munsi urongoye arifike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwa gukwengiza amafaranga y'agaciro mu Burundi irunganiye
gwaragabanutse cyane
kubiri
gwagabanutse kubera nuvuga yuko abazungu baraduhenze urazi ko igitegwa cikawa turarima ikawa mugabo sitwe tuyishora sitwe tuyishora ku bazungu abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abarundi canke muri Afrika reka tuzane ikintu bita privatization
Ishe uminwe abikorewe twabonye gisata cikawa.
Abazungu rero baca baraduhend baciye kuri kuri ya banki yose banki mondiale hama rero bamaze kuvuga ati ni mu privatize leta ica twovuga iki imira nkikuye akarenge
mu gitata cikawa
eh imaze gukura karenge abazungu baca baca bajamu gushikaho baca baja kugura ikawa yibiturumbwe none acyaza ama societe ningizi aya ama societe yabo nahakoresha abarundi kugura ikawa yibiturumbwe bakaca bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute ahico gituma mugabo rero ukugwa kugwa rimwe si bibi urahiza ukavyuka
ikivuga yuko hari kugwa yuko igisata cikawa kigaruka mu ya leta
n'abarundi nabene igihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hama rero na leta igahomba ntironka amafaranga y'agaciro nko mu gisata cicayi otebe ubushatse aratera ikawa akayamura kayishora kujya kujya kwa yashira hamwe rya nyakwigendera abayagana kandi nabandi barabikora urumva otebe ni yabaye privatize nta muntu rero yokunda umuzungu gusonza uko akunda umurundi
ikintu tazokwibagira mu myaka amazi n'umushinga mateka n'abajyana gye mutabanze
ikintu ntashobora kwibagira nuko igihe twaye ike n'ari umushinga mateka haraje akantu kameze nka kajagari aho kajagari kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi aba hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri Rajabu hanyuma rero Rajabu acafatanya n'uwitwa Nyangoma gushikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko
utako kantu karakugumye
ako kantu bema narabonye yuko ico kintu rero cyarateye icuka kiyo umuntu amashinga amateka gushikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo n'amashinga amateka ije ku murongo itora amategeko reka umuntu yigenza nabi mu mugambi bamukuye mu mugambi azoca atakaza
icyo kibanza
ikibanza kiri uko niko discipline yagarutse mu n'amashinga amateka muga icyo kintu sinigeze ndacibagira kubera carambabaje ku mutima
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndi muranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Cyote mwese twari kumwe ndabashimiye ko mwakurikiye ibiganiro ibyo twabateguriye kuri iyi saha rero ubu naha bihumurije. Nkambone hakanya ko gushimira engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Zuber yarafatanije na Fatuma Karara Alimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mukomeze rero munogerwe na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mugire ibihe byiza.